Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese kandi mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Mu kiganiro muri sanga uyu munsi turaganira ku ngingo iherutse gufatwa na Minisitiri w'Uburezi mu Burundi ku bakobwa batwara inda hari abanyeshuri hamwe n'abanyeshuri b'abahungu babazi bateye. Radio Ijwi rya Amerika muyikurikira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi short waves mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwacu rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Mbibutse ko mushobora no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com. Ikaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere mbayikaze nshuti mu kiganiro muri isanga. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, ku mirongo migufi niho mudukurikira mu Burundi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com no ku rubuga rwa Facebook ari rwo VOA Radio Yacu. Maze rero abadashobora kudukurikira kuri FM mu Burundi tubibutse ko mwadukurikira ku mirongo migufi ariyo darimvuze short waves mu gitondo guhera saa 10:00 n'igice kugeza saa 2:00 mwatwumvira kuri metero 25 na metero 31 ndetse no kuri metero 41 guhera saa 10:00 kugeza saa 2:00 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya 19 na 22. Ku mugoroba ho mwakurikira ibiganiro byacu kuri metero 19 no kuri metero 25. Ubu rero ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Twabatumiriye David Ninganza, ni umwe mu babyeyi baserukira abandi mu mashuri ari mu mujyi wa Bujumbura, hakaba kandi akurikiranira hafi ibijyanye n'indero y'urwaruka kuko asanzwe ari umuyobozi w'ikigo cyo gukingira abana kitwa Mpore Mwana, kishyira hamwe Sojepayi ryita ku neza y'abana mu gihugu. Reka rero ntabatindiye twakire umutumirwa wacu. David Ninganza, urakomeye?
Ndakomeye cyane rwose, kandi namwe ndabaramukije. Ndaramukije n'abandi bose bari baradukurikirana muri iyi ganiro.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Ngushimiye cyane rwose uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Mu kanya ndaza kugusaba udufashe gusobanukirwa n'iki kibazo cy'urwaruka rutwara inda ruri mu mashuri n'ibyemezo rwafatiwe.
Ego, murakoze cyane.
Nuko rero ubushakashatsi bw'indero, inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu Burundi buherutse gusohora ingingo ibuza ko abigeme batwaye inda basubira kwakirwa mu mashuri shingiro n'inyuma yayo. Icyo cyemezo kikaba kireba n'abasore bazibateye mu gihe ari abanyeshuri. Mu ntara ya Kirundo, ababyeyi n'abanyeshuri bamwe bavuga ko icyo cyemezo kiziye igihe, abandi bakabona ko kitari gikwiye gufatwa. Mukanya rero turaganira n'umutumirwa wacu ibyerekeye icyo cyemezo n'ingaruka gishobora kuzagira by'umwihariko ku bana b'abakobwa, dore ko ikiganiro cyo kwa gatanu kibanda ku bakobwa n'abagore. Mbere yuko rero tugerageza gusobanukirwa n'uburemere bw'iki cyemezo cya Minisiteri y'Uburezi mu Burundi, nagira ngo nsabe ku buhanga bw'ibyuma badusubirizeho inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze ubwo Minisitiri w'Uburezi yatangazaga iyo ngingo.
Iyo ngingo iri mwikete umushikiranganje w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga Janvier Ndirahisha yarungikiye abayobozi b'indero mu ntara ku itariki 26 ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimwo. Iyo kete gisunga icegeranyo kivyihwejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu biraba ibibazo by'abanyagihugu cabinet civil du président ku bijyanye n'ubusuma bw'impapuro zironswa abanyeshuri. Agace ka mbere k'ibisabwa gukurikizwa mu mashure muri iryo kete kavuga ko abanyeshuri bizogaragara ko bamenye biciye mu busuma basubizwa inyuma bibaye ngombwa bakirukanwa burundu mu mashure. Mu gace ka kabiri iryo kete rivuga ko ingingo zose zizoba zafashwe kugira bamenye biciye mu busuma zizohanagugwa. Mu gace kagira gatatu niho iryo kete ritomora ko abigeme batwaye inda baciga mu mashure shingiro n'inyuma yayo batarekuriwe gusubira kwakigwa mu mashure bavuyemwo. Iyo ngingo ifata kandi abasore bazi batwaje mu gihe ari abanyeshure. Ku ruhande rw'abanyeshuri babigeme iyo ngingo ntiyubahiriza agateka k'umwigeme.
Mengo ntitubishima nyene kuko hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitetse. Mengo nyene bogihindura nyene hama bakaguma babandanya biga.
Bona menga bareka kubera hari igihe bishika nyene umuntu atari ibyitegure. Hanyuma umuntu akisubira ko agasubira nyine ku ishuri agateka k'umwigeme bagasubira inyuma rwose kubera hari igihe yisubira ko nyine akihanuranya
byari ibyo nuko gusa bigoye urumva kuyankana niyo atahari nyine ubwo boza n'indi sisiteme bakabigisha uko babigenza ego bakwisubira ko bakabiraba si agacupfuma asubira ku ishuri apres des
ni nyuma y'imyaka ibiri
bayihanuye nshabona nyine urazi ko kigukoze kabiri kiyagisa.
Ku ruhande rw'abanyeshuri b'abasore iyo ngingo bayibona ugutandukanya
akayikiriye neza nk'ubu urashobora nk'umukobwa agenda nko kumutereta usanga umuteye impinda usanga umukobwa ngo agwaye nk'umugera wa sida usanga nawe umugera wa sida araguteje cyangwa w'umuhungu usanga uri umugera wa sida nawe uramuteje kandi no ku ishuri ugaca wumva wo mwese wumva yuko mwese muba mwiyonone
kiri na nyina yakiriye sawa kandi nyine twasanze nk'uburi nk'umukobwa bujya wavuye nko mu ishuri kubera wabyaye ugarutse bujya niho ugifise agateka kabige kubera waramaze kuba nk'umukenyezi.
Iyo ngingo ntishoboka iyo onya uca bajana ahubwo umukobwa canke umuhungu. Umuhungu arashobora kubandanya yiga ariko umukobwa urumva ntibyaba bigikunze.
Ku ruhande rw'ababyeyi hari ababona ko yaje hageze
ngo ibyo bavuze byari byo kubera utwaye inda wamara kubyara ugacusura mu ishuri nyine bose baca babigira akamenyera akaca bavuga ati na kare nikuza turabyara aca dusubira mu mashuri ngira byo ca bigabanuka.
Umukobwa wese aharavuga ati tije naho notwari inda tikazima nzogenda ku ishuri nkiga mugaba kuba bafashe iyo ngingo aharari yubara akavuga ati je hamwe notwari inda noca mvamo mu ishuri none reka nihangane cyane mpume nyine nkoresha ibintu byo kwihingira kugira ndabe ko noguma niga nkaronka ubuzima bwe.
Hari kandi n'abandi babona ko isubiza inyuma iterambere ry'umwigeme.
Numva ko mwenge ntibereye ndurumva none hari inzira sikirwa agatwara iyo nda agatahaboneka iyo ngingo yo gutuma adashobora kwisura ubuzima bwiwe buba burimwo burasira noneho rero bizotsa biza inyuma rwose gusanga besi ijya myaka baba barimwo ikaborohereza zembona ko baba uruhusa bakagira bakabandanya uvise uburyo inzira yitwara akabandanya kwiga.
Mw'iki gihe kwanza tugezemo mbona nko kuri urwo rwego nyine rw'abantu nzego abigeme barakunze kugira izo nda bakiri batoyi biga numva biciye bishika rero leta igaca bafatira icyo gihano numva nyine kumenga byatera bica inyuma rwose.
Muri ako gace iryo kete ritomora ko abanyeshuri birukanwe bashobora kwakigwa mu mashuri y'imyuga canke y'ubuhinga. Agace ka kane k'ibisabwa gukurikizwa muri iryo kete ry'umushikiranganji w'indero kavuga ko uwo bizogaragara vya hafi canke vya kure ko yagize uruhara mu busuma bw'impapuro ndangashure canke mwihohoterwa rifatiye ku gitsina azohanwa hakurikijwe amategeko agenga akazi n'amanavyaha. Mu Kirundo, mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi ry'Amerika.
Bosco, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Noneho ngaruke ku mutumirwa wacu David Ninganza, nk'umwe mu bakurikiranira hafi ibibazo by'urwaruka abana, mukaba umurezi n'umubyeyi, iyi ngingo ibuza kwiga abanyeshuri bakobwa batwaye nda n'abahungu bazi bateye mwayakiriye mute?
Nukuri ningingo ibabaje cyane kandi ningingo ivuna umuvyeyi, ingingo itera umwiheburo cyane mu bana, kandi ningingo isubiza cyane inyuma igihugu cyane cyane ndavuga muri ubwo bushikiranganje bujejwe indero, kuko twari duteye ku ntambwe idasanzwe muri ubwo bushikiranganje. Hari haheze imyaka itari mike mu Burundi dufise icyo twita education inclusive, ni ukuvuga kugira ngo abana bose b'imigwi yose baze ku ishuri biyige baronke uburenganzira bwo kwiga atana kimwe tubanje kuraba. Ahangira ko ndabibutsa yuko uwo mushikiranganje nyene yafashe ingingo ari we yarafashe ingingo yuko abana babigeme bibarutse babanza kuja muhira bakibaruka, hanyuma bakonsa abana mu nyuma bakagira uburenganzira bwo kugaruka ku ishuri. Iyo ngingo rero yayifashe kugira ngo tugende ku rutonde rw'abantu bariko barubahiriza kw'abana biga bose atagukumirwa biba birimwo. Hanyuma rero uriko urasoma iyo ngingo mu rurimi rw'Igifaransa iravuga ngo le victime. Victime ni ukuvuga umuntu yahuye n'ingorane. Urumva rero amaze kwitwa uwahuye n'ingorane umu victime, ntuheza ngo wongere ikibi mu kindi, ahubwo uramufasha. Mbega izo nda zivuka kubera iki? Cyo twari dukwiye kubanza kwibaza. Hanyuma ikindi kigira kabiri, mbega ni bande bazibatera? Hanyuma ikigira gatatu tukibaza, mbega hakozwe iki cyangwa uko gukibugira ibyo nibibe? Rero nsubiye kuca nahereye ko ubwa mbere hari aho bazibyara kuko bafashwe ku nguvu. Abo bafashe ku nguvu turazi abantu babagizi ba nabi bahora bafata abana bacu ku nguvu. Mbega uwo mwana ni umwanya wo gucumukura mu ishuri cyangwa wari umwanya wo kumubwira uti mpore mwana urahatwe, reka ntaco je ndi umubyeyi uyagize nabi ariko nta bizotuma bigira ingaruka mbi cyane kuri kazoza kawe. Hanyuma hari abandi baborewe banyoye ibiyobyabwenge, kuko gushika uno munsi mu Burundi abana biragaragara ko bakija mu kabari ngaha mu gihugu cacu. Mbega none ko baje mu kabari bisigura ko bataha baborewe bamwe canke bagenzi babo bigatuma baboregwa. Bikira noneho abana bahora bagenda mu byo twita za pikinike duhora tubona iyo umwaka uheze bagenda gutembera, bisigura ko bishobora gushika bakaboregwa bagaheza bagakora ibyo batatirizwa gukora zanda zikaza. Unyumve neza abanyumviriza, siriko ndahimiriza abana gutwara inda, ariko ndiko ndavuga nk'umuvyeyi uwo byashitse umwana aguma ari umwana ntatabwa. Umwana ni kazoza ku gihugu, ni kazoza ku muryango, ni kazoza kuri uwo mbere icyaha kiba gikorewe uwo babujije kwiga mugihe bamubujije kwiga, baba babujije n'uwahejeje kwibaruka ikibondo, mbega ntazofashwa na nyina. Hanyuma ikindi naco hariho abandi erega bahora babyara abo bana kubera ubukene burenze, ugasanga uwumuha amafaranga ya minervale, uwumuha itike, uwumuha ibyo arya ku munsi ku munsi, niwe agiriye ko aramuhenze. Urumva hari ibituma byinshi bitava ku bube gito bw'abo bana, nk'uko twiyumvira iminsi yose ngo ni abana babe gito. Kenshi na kenshi nabo nyene baba babuze intererano ya twebwe dukuze, baba babuze intererano ya twebwe turi mu nzego zitandukanye, baba babuze intererano y'uwo bafasha kugira n'abatabare n'uwo mugizi wa nabi nawe mufate ku nguvu, urumva umutekano wiwe nuba wakingiwe. Kira rero
mwarimu
vuze mushikanganje cyanda yifata nk'uko umenga umwana yagize izo ngorane yatwaye inda, umubyeyi aramwirukanye ati cumvira mu bana, cumvira mu rugo, genda ahandi mbere uzohorurira muri garaje cyangwa uzohora uba mu kigo ntusuye kuba mu bandi. Iyo ngingo jenshi ndayigereranya n'umubyeyi wayifashe gutyo.
None se muravuga ko hari intambwe yari yaramaze guterwa abana babyariye mu mashuri, mwarimuvuze ko hashize imyaka myinshi icyo kintu cyarasezerewe mu Burundi, ubu niki cyahindutse kuki bigarutse?
Urabona nagomba ndakumenyeshe ko yego mene ivyo umuntu yamafata ingingo yumvira yuko ariko aratora umuti w'ingorane, wumvise no muri abo bahije kuvuga ko ariho bamwe base n'abavyumva, ariko kenshi na kenshi ingingo iba nziza mu gihe yumvikanywe ko nabo bose byega. Mbega umushikiranganje yofata ingingo yerekeye abana babyara atagishije inama ababyeyi, atagishije inama abaserukira ababyeyi, Bega umushikiranganji umwe yofata ingingo irabi vy'agateka kazi na muntu atabanje kugisha inama umushikiranganji ajejwe vy'agateka kazi na muntu kugira ngo iyi ngingo iza mu nama umushikiranganji ndazi neza ariko arayisigura ko hari abatari bake mu bashikiranganji bari guca bavuga bati nyabuna iyi ngingo habi dusubiza inyuma kandi twari tumaze gutera imbere cyane gose ariko rero ndibaza ko ari mu ntumbero y'ugutora inyishu tukaba tugaragara kandi wari wese abana babivuze bati iyi ngingo igaruka kudusubiza inyuma kuko irakumira abigeme irakumira igitsina gore kubera iki avuze ngo abahungu babateye inda nabo nyene bazoca bava muri ayo mashuri bagende mu mashuri y'imyuga mbega ni bande babatera inda hariho abigisha babatera inda hariho abakozi bandi batandukanye babatera inda hariho abakomeresa abadandaza hariho abashoferi n'abakibozi imigwi yose itandukanye mu gihugu
mbega mwigeze kuvuga mwigeze
kubasha ngo babahe ibihano umva yofata ingingo ku mugwi wabo ajejwe gukingira bonyene wenyene
none se ubusanzwe amategeko ateganya iki ku bantu bateye inda umunyeshuri murabivuga muti hari bafashwe ku ngufu hari abaterwa inda n'abigisha babo ubundi amategeko ateganya iki
amategeko y'igihugu aratomoye gose umwigisha ateye inda umunyeshuri ahanwa muri bya bihano bikomeye le peine lourde ibihano birebire birenza mbere n'imyaka 20 kuri bamwe biva ku circonstances hanyuma kandi umwana nuwe wese atarakwiza imyaka 18 kandi noneho baragerageza gukingira umunyeshuri bakerekana ko uwa kiri ku ntebe y'ishuri agereranywa n'umwana baravuga ko uwo wese amuteye inda ahabwa igihano cy'umunyororo kandi iminyororo imwe miremire yihanije mu kuza kubihaniza rero urumva ko amategeko y'Uburundi yari yagerageje kubitorera inyishu mbega ndaguha akarorero ni ukuvuga ko umuntu yateye inda umwana w'umwigeme ubwo nyine ministeri publike bamwe bajejwe ubutungane baca bamukurikirana ko yakoreye icyaha uwo mwana none wumva ministeri publike ushinganje ubutungane bwakurikirana uwakoze icyo cyaha hanyuma umushikiranganji w'indero nawe agaca akurikirana uwakorewe icyaha urumva
icyo ni ikibazo
asaba kimwe n'igihushanyo cyacu
ye murasa nkaho mudashyigikiye muragaragaza rwose ko mutavuga rumwe n'umushikiranganji w'indero kuri iyi ngingo yafashe hari n'abandi bamagana iyo ngingo hari nka Ellen Clark wigeze kuba ministri w'intebe wa Nouvelle-Zélande akaba yaranabaye umuyobozi mukuru wa programu ya ONU ishinzwe iterambere yanditse kuri Twitter avuga ko bitangaje kubona Uburundi buca abakobwa batwite mu mashuri hamwe n'ababateye inda kandi abana bagomba kugira amahirwe angana yo kurangiza amashuri yabo ati iki ni ikintu kibi kuri urwo rubyiruko no ku iterambere rya muntu Uburundi rero mumaze kuvuga ko bufite education inclusive indero idakumira ashize imyaka igihugu cyubahiriza iyo ngingo ubu niki cyatumye bahindura basa nkaho bahinduye ingendo bagashaka kubuza ubwo burenganzira abana b'abakobwa batwaye inda cyangwa se abahungu bazibateye
kumbure mumenyeje makuru icyo kibazo nibaza ko uwafashe iyo ngingo ariwe yohava asigura icyo bimutuma ariko twebwe nk'abantu bakurikiranira hagufi ikibazo c'indero twibaza ko ata na kimwe coza gituma gufata kuko ingingo mwe niyo ni ingingo yerekanye yuko atayindi ngingo ubona ufata kandi n'ingingo ajya iyo umuntu abutse ko agira acagira nabi yabuze iyindi ngingo afata aca asanga afashe ingingo yishe icare gutegerezwa gukiza hanyuma erega mu bisanzwe nk'uko nari nabivuze mu gihe abanyeshuri batasubira ku ishuri baca bacibwa burundu haraje ingorane nyinshi abanyeshuri benshi barihebura ati byanje biraheze agaca yiyahura abandi bakagerageza gukorora izo nda ugasanga ababyeyi nabo baciye babagira ibicibwa bati genda mvira kuko ntacu kimaze nta muri kazoza kiwawe nabyo mbona ariko aho ingingo yuko ibasubiza ku ishuri ibonekeye twakiye natwe ababa bajejwe intwaro baba abajejwe amashyirahamwe y'agateka kazi na muntu ika mbere n'abaremesha kiyago n'amashengero baciye bigisha barabwira ababyeyi bati nyabuna umwana ibishita akabyara reka kumuta reka kumushira ku ruhande imwe twita stigmatisation ni mu mwiyegereze ageze kubyara uwo mwana mu murere nk'abandi hanyuma bumusubize ku ishuri ibyo rero byaratumye tubona yuko ibitigiri by'abana babigeme bakorora inda by'abana babigeme biyahura by'ababyeyi bagira ngo twita deresema bace bamuta bigabanuka cyane rwose ariko rero iyi ngingo irashobora kudusubiza inyuma ugatuzanga ba bana aravuze ati none kazoza kanje kagiye kuba kahe ko nakibandanije amashuri ngo nze nige kaminuza nk'abandi nze nje mu nzego co kimwe n'abandi canke nimarire ikintu iteza imbere ubwanje burahere utusanga atanguye kurondera ingingo zitaza guteza imbere umuryango zitimuteza imbere kandi ingingo zimugirira nabi n'abavyeyi uzosanga dusubije inyuma abavyeyi batangure kutitaho neza abana babo bahuye n'izo sanganya uko murya ngingo umubyeyi umushikiranganje abivuga neza ati le victime avuga ngo le victime no kuvuga wahuye n'ingorane wahuye n'ibibazo urumva rero niyogera guhura n'ibibazo hanyuma hashafata ingingo izotuma imuteranya n'abavyeyi biwe imuteranya n'igihugu mbere kuko azovuga ati je none iki gihugu kimariye iki usange ni muri babandi bagombye kuronderera ahandi by'ukuri n'ingingo nibaza jewe sinkekeranya kuko yibukirimwe abagabo kandi nta mutware atagira shebuja iyi ni ingingo izogenda neza n'ingingo nyinshi mu gihugu zagiye zifatwa mugabo ubundi agafata izindi ngingo cyangwa iwawundi nyine yazifashe abonye bitameze neza akabwira abahanuzi bamufashije gufata inkingo ati nyabuna nimuze turabe ingene dusubira mu iki kuko abantu ntibabibona kumwe kandi icyo nagomba ko dushika ko sanze atari cyo duhava dushika ko ugasanga inkingo irahindutse nicyo gituma atabwo babwishe mvise
ku bwanyu murumva mufite icyizere yuko bizahinduka
cyangwa ndabize icyizere yuko bizahinduka ubwa mbere umushikiranganje yafashe iyo ngingo ni umubyeyi n'icyambere kandi ni n'umupfasoni ntitugira imana hanyuma ikindi ntaco mu Burundi hariho abapfasoni batuye bari mu nzego zitandukanye z'igihugu hari mu bashikiranganje harimo mu nama nshingamateka nkego z'amateka kandi aba iyo babonye ibibazo bitameze neza mu bushikiranganje bahora bamutumako bakamubaza kandi duhora tubona byinshi bisubira mu buryo bigasubira ku rutonde hanyuma tukanezerwa ababyeyi n'abana bakanezerwa nibaze ko n'ubu bishoboka ko bihinduka kuko haracyari umwanya hanyuma ikindi naco erega inzego ni nyinshi hari izindi nzego ziri hejuru y'urwego nshikiranganje zishobora kubona nyabundi iki kirakwiye guhinduka kuko hariho icyegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu arafite ijambo rya nyuma hariho inama nshingamateka nkenguzamateka hanyuma ikindi kigira kabiri ntavuze ku bwoba erega abakenyezi b'abarundikazi baramaze gutera imbere turafise icyo twita forum de femme n'abantu nibaza hamwe ingingo twogeraho tuzoserebura ni ukuvuga tuzokwigina umunsi mukuru w'ingene abakenyezi bateye imbere hamwe ingingo yoba ikiri mu ngiro byogorana kandi nagomba ndakumenyeshanya ko wamumenyeshamakuru uyo forum de femme ihambaye cyane uyafashe ingingo y'umushikiranganje nini wayitwara nicyo gituma ndetse byizigiro ko abantu bamuhigira bati nyakubahwa mubyeyi raba ingingo idufashe ifashe ababyeyi ifashe abana nubwo abana babyara ku birenze urugero turabe ingene tubigenza ndabaza azobyumva kandi azobitahura urumva ko duca mu nzira nyinshi zo kumushikira kandi nawe nyine inzira nyinshi zugure z'uko abona ko iyo ngingo ikwiye guhinduka zirahari nibaza ko tutubwira umutima uhagaze hanyuma ikindi naco turavize amashyirahamwe y'abakenyezi umuntu yatebye akaronka 30% kugira aje mu nzego nibaza ko hamwe ingingo yoja mu ngiro ntihazobura ikindi gitigiri cy'abakobwa badasubira gutera imbere b'abakenyezi nagomba ndakumenyesha yuko ari umwaka ushobora gusanga haravyaye nk'abakobwa barenga 300,000 none
mu gihe kingana iki
alo
300,000 mu gihe kingana iki
mu mwaka umwe yumvire rero mu mwaka umwe wa 300,000 iyo ngingo ikagumaho mu myaka 10 bizoba 30,000 nukufuga ko zikuri chane chane aliko ndu mbo mngitu kwa raliko iwe jenda utawara mbo mzee alagira ti mbega ni ikito tumwa wana bagira ubwoba kugira ngo basame amada nibatwari ndabatipfuje ndega ni iki cyo tuma gitera ubwoba abavyeyi bagafasha abana babo ko bareka gutwarinda ariko rero nagomba ngaruke ikintu gihambaye ndega abavyeyi ko batabishoboye ndega mu bushikira nganje wo byukuri babyifashemo neza nagomba ndakumenyesha yuko twebwe twamadusaba ko mu nyigisho mu mashuri mu byigwa kubamwo icigwa kijanye n'ivyerekeye irondoka rijanye n'amagara meza kandi rigahera hariya nyene tubona abana batangura gutwara inda bakumva bakabivuga kuko uyu munsi turafise ingorane turafise amatelefone aturerera abana turafise za WhatsApp turafise n'ibindi binyamakuru bacamwo ugaca usanga abana barafise access n'ukuvuga barabirondera iyo biri barabivuga nabo nyene ugatuzanga twebwe abavyeyi turi nyuma cyane nituvuga n'abana kuri education sexuelle nituvuga n'abana nyawu nibikazobikora uzosama inda nukuvuga umwana yakuba umenyesha makuru ni wowe nyene twagirana ikiganiro uribuka ko hari abana bigeze kukubwira yuko barinde baja mu mihango y'ukuja mu kwezi bimwe by'uko umukobwa bayakuze batarabibwira ababyeyi ababyatanye ibyo bazi bisigura kata ikiganiro cy'umuvyeyi n'umwana ku kibazo kijanye n'irondoka n'ibihimba by'irondoka n'irondoka kijanye n'amagara meza urumva rero abo bana nabo batwara izonda barazize ibibazo haba mu bushikanganji baba twebwe abavyeyi nyene turacyari inyuma urumva ibyo bimenyesha makuru izo telefone akabazo zidusubirira
reka tuhe n'umwanya bakunzi b'ijwi rya Amerika nabo bagire ibitekerezo batanga cyangwa se naba bafite ikibazo bifuza kukubaza ndagira ngo ntangirire kuri Habimana. Habimana uranyumva?
Hello?
Eh. Hey. Habimana?
Sabwe?
Eh, hey. Urahagana he?
Ndi muranze mu mwanya mpakati muranze.
Eh.
Nakomba mvuge kuri cyo kibazo kicyanye na abo bakobwa batwara amada.
Mm.
Ntavuga yuko iyo ngingo baba barafatiye baba barabahohoteye kubera iki ukuraze ibyo bibashikira usanga menga iryo tegeko ryafashe abakobwa gusa ku bahungu bazibatera menga bobo ntibareba
nabo rirabareba igihe ari abanyeshuri
ngo baba ngo nabo babahane dufate ngo babirukanire rimwe ariko ugiye ukuraba rero baciye babirukana siho baba bafashe umuti nyawo kuko umuti nokumva ahubwo bobegera canke bakabaha inyigisho zikwiye zotuma basubira ku ishure kuko batwaye iyo nda bakabyara uwo mwana bakaca barundika muhira nubwo baba bamurundike kubyara nta muti nyawo uba uhari ahubwo gusa icyo mbona bo kugwiza inyigisho bakagwiza nabo bakitabwaho ku buryo uwoja mu iryo shure bavuga ry'imyuga uko ugiye mu myuga bari guhatiyemo ku ngufu urumva yuko bitaba ari byiza ahubwo icyo cy'umwuga cyoja mu muntu yumva abyiyumvamo yabiteguye rero umuntu rero akaca yibaza ati none ko baguma bafata iyo ngingo kandi abakobwa mu Burundi tukabona baguma babyara ku bwishi none wumva ubundi ho bitsohererahe amaherezo azobihihe ko nuko iyo ngingo mbona nubwo bayifata idakurikizwa ngo abakobwa babihehe iyo rero nkaca mbona byiza bobegera ahubwo ho kubatamye barabara bofata ingingo ikwiye bakabareka ahubwo hakabaho ugukinirwa bikwiye nkabona menga ntikoba ari gahohotewe kuko bafashe umukobwa bakamukura mu ishuri umuhungu akabandanya yiga abona aho bahagiyeho itandukaniro bya bindi bavuga ngo gukungana kw'ibitsina urumva n'ibyo babikurikijwe.
Urakoze cyane Habimana. Twakire na Cyprien. Cyprien
sabwe sabwe
ye urahagana
Ndi buruyiki munara yoriki muri ta komine butaza ngo buruyiki mutunda wa muriga.
Eh. Ko telefone yawe sigiye kudutenguha.
Alo?
Eh telefone yawe uravuga nabi.
Yego ndi buruyiki butaza ngo nagira vuga ko cyo kibazo cy'abana batwarinda bari mu ishuri ku ngingo yo kubafatirwa cyo kuba tabirukanwa hamwe n'abahungu bashobora kuba imuteye. Mhm. Ko kugana uko ndingo nyaza hotero ku munyeshuri urabiye ari mu buryo bwa none. Nagahotero ku banyeshuri ariko bariga. Kuko rabye ugenda amashuri atungaruje mu Burundi no kugira ibiga ubunye harakiye buro cyane. Kufata rero umuntu yatwaye ndo gatumirukana agataha muhira ngo atuma ashire imyuga siwo muti na gato. Kandi cyo kizatuma abanyeshuri batatwara nda ku mashuri. Yavuze uwo mutumire namukenguruke cyane. Yavuze ibintu byinshi bituma yizerituka mu gwaruka yabuza amatelefone ama WhatsApp n'ibiki no mu barabara bakora makuru menshi ite namushimiye cyane nuko nukuri mu mashuri y'intango cyo kimwe no mu mashuri yisumbuye bo batya nyigisho cyo gukundisha abanyeshuri bakayaga kwitanya n'irondo kagira amagara meza hama cyo noterera kandi n'osaba n'umutumire nuko nyine vugira cyane we abimenyereye cyane akavuga ugwaruka abanyeshuri bo bari hebuye ibati kaba vugira biragoye inzego zanga zigoye imbere rero kugira ngo iyo ngingo irabangira ntite mu ngiro mu bitimo bya none murakoze
eh urakoze cyane Cyprien David hari icyo wabwira Habimana na Cyprien
ego neza cyane ntuze Habimana yavuze ati ni ngingo ishobora kuba ikumira bamwe kandi na Cyprien bisa nuko yabivuze ariko kenshi na kenshi urumva ifata abigeme rero imaze gufata igitigiri cy'abantu benshi kiba kimaze kuba ikibazo kiba hejuru y'ubushikiranganje bumwe nico gituma navuze ni kenshi na kenshi ingingo nk'izi zihambaye ziba zikwiye gukoregwa mu rwego tuzi rushobora gufasha cyane cyane nawe nyene akabanza akabaza benshi mbega mu byibaza kwiki hanyuma ikindi kigira kabiri nagomba ndabamenyeshe ikintu kimwe amateko y'u Burundi avuga yavuze ngo umuhungu ngo azaba yamuteye iyo nda ngo nawe nyene azoca afatirwa ibihano nk'ibyo nyene urumva umukobwa we yabyaye iyo nda biragaragara niwe nyina w'umwana arafatiwe ibihano mugabo nta wundi n'umwe arekuriye kuvuga se w'umwana mu gihe avuze ati ekasi jendise urumva umukobwa azovuga ati mbega ninde yakubyariye umwana hanyuma avuga ati ni naka unaka avuze ati si jewe icyo twita recherche de la paternité ni ukuvuga kurondera se w'umwana bica mu butungane ubucamanza nibwo bwonyine bushobora kwemanga ko uhakana ko yabyaye umwana ari we se w'umwana kandi ubona wenyine afite ububasha bwukunguruza kandi mu gihe acunguruje urumva wacitwa umwere urumva uwo munyeshuri mukobwa bazoba yicaye mugundi hamwe hogira umubuza kandi atamategeko aramwe mwagiriza ako ari wese w'umwana nkuko bigwa no ku bandi basitwaye urumva aho cyaba ingorane
si ubutungane gusa ariko hari na n'ubuvuzi bazabwirwa n'iki ko uwo mwana ari uwe niba bya bizami bidashobora gukorwa ku buryo bworoshye
icyo nicyo nagomba cyenjika ko nari nyiriko ndavuga rosherije dore paternité ni ukuvuga ntituratera imbere cyane kuri icyo kibazo ibi by'ubuvuzi twita test ADN si ibintu biraja mu mategeko ngo bigaragare ko mu bucamanza bashobora kubikoresha kumbure ababyeyi babyemeye volontairement bo nyene ku bushake bwabo barashobora kubikoresha ariko umwe avuze ati jewe ibyo navyo shaka kandi nyerekaho byanditse nta mategeko abyotoriza kumbure naho byoba n'abagomba kubigira birazimbye cyane ni mu mahera y'amadolari abarundi binukuri abo babyara ntugire nabateye imbere niba abandi banyarucari hanyuma ngomba kubwira nk'inkingo yoja mu ngiro igaruka gufata cyane abarundi bato bato mukuko nagomba ndagwakarorero hageze gufatwa ingingo y'uko umwana yahitiye mu mwaka w'icyenda yamenye mu mwaka w'icyenda ntatore konkoro aca aja muhira hagiye muhira abana b'abakene mugabo abana b'abatunzi baciye bagenda muzo twita aya maekore konsidere aya mashuri yegamiye za konsira n'amambasade abandi nabo baciye bagenda mu Buganda no mu Rwanda canke mu bihugu duhana imbibe urumva rero iyi ni ingingo n'ubu bobo bashobora kuyihunga bakayihungira aho bishoboka ashatse kuvuga abana b'abatunzi abana b'abifise abana b'abanyamafaranga rero turabe ko inkingi ifashwe yama iza gutunganiriza umurundi mutoyi iyi ngingo rero irashobora gusanga ifashe abana b'abigeme bahariya mu mitumba mu misozi mbwa abana b'abanyamafaranga iyi ngingo bazogenda mu yandi mashuri kumbura ingingo y'ubushikiranganje idafise ububasha kandi idafise n'uburenganzira kwinjirayo ibyo twarabibonye aha abo bana bacabungira muri ayo mashuri mejeje gukubarira rero nibaza ko aya makenga bagize ari amakenga agaragara kandi amakenga uwari we wese nk'umurundi umurundi kati erega nimwiyumvire ngo nabakobwa ngo ni igitsina gore izohana oya abo bana bavutse bonyine ubwabo bazaba baronse ibihano bazaba babujijwe yuko banyina batera imbere bazaba babujijwe yuko banyina biga co kimwe n'abandi erega muri kahise mu Burundi turazi abavyeyi babyariye muhira
turaza abakobwa babyaye imuhira ubahinje amashuri ubari mu nzego zitandukanye ubateje imbere imiryango yabo bateze imbere igihugu bakaduserukira no mu makungu kandi ibyo ntibyaburije yuko twitwa icyo turi ntacu byabakuye ko namba ahubwo dukwiye gutera tuje imbere kugira ngo dutahure gusumba.
Ye twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, kiganiro muri Isanga. Dusubire ku murongo wa telefone twakire Kiza. Kiza uranyumva?
Yego ndabumva.
Ye urahagana he?
Ndi Gitega muri commune taba ku mutumba bita Buhinda. Yego nanje nayo nifuje kugira icyo ashikirije ndamukiriza umutumire.
Yarakumva.
Ndabarambije ko bamutumire. Hanyuma je nari ishatse kugira icyo ashikirije ku bijyanye n'iri tegeko ryafashwe n'umushikiranganje. Ubwa mbere nararishimye kuko iyo uri kuraraba ukuntu indero y'urwaruka rw'igihugu cyacu isigaye imeze cyane cyane mu bijyanye no kubyara bakiri ku ntebe y'ishuri, urabona yuko ari ibintu aho bigeze birenze urugero. Rero iyi ngingo ije novuga yuko ari ingingo ije ku mbera nk'ihumuza, sinovuga kurangiza, ndavuga kugabanya ibitigiri by'abanyeshuri babyara batakiri ku mashuri. Hanyuma igituma jewe mvuga yuko iyi ngingo aho igeze yari ije kugira icyo ifashije, urabona ko bimaze kurenga igipimo. Ni ukuvuga iyo abonye umunyeshuri mugenzi we yabyaye hanyuma akagenda muhira kose umwana umwaka uheze akongera akagaruka ku ishuri, novuga nti n'abandi baca baboneraho ati nanaka yarabyaye hanyuma arasubira ku ishuri, ugasanga muri icyo gihe akiri ku ishuri tafashe umwanya wo kwiyubara ngo yirinde uko kubyara. Rero novuga ati umushikiranganje ingingo yafashe ni nziza. Hanyuma hari ikindi nashaka gusaba ku ruhande rw'umushikiranganje, bigeze gufata ingingo y'imyambaro ku banyeshuri, kwambara impuzu zibakwiye. Novuga ati iyo ngingo naho yayifashe ntiyayikurikiranye ngo arabe ikurikira ajya mu ngiro, kuko nk'amashuri amwamwe yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura cyangwa amashuri yo mu bisagara, urasanga izo mpuzu n'ubu bacyambara impuzu ngufi ngufi, ugasanga n'ibintu bibabaje. Burya kenshi na kenshi mbere y'iyo uri kuraraba kubyara kw'abanyeshuri birava ku ruhara, usanga nabo babisisemo uruhara, kuko urashobora guhura n'umunyeshuri ukaraba impuzu yambaye vraiment impuzu imwerekano ko ari, kandi hajya ku mwigeme si byiza ko umwigeme amaze kwerekana mu ntege ni ukuvuga aha mu ivi cyangwa haruguru y'ivi, n'ibintu usanga biriko birahamagara birakabuta abahungu bikabatera kugirante kwipfuza uwo mukobwa. Rero iyo amaze kwambara izo mpuzu zitamukwiye kesha bari karihamagarira kubyara atabiteganije. Rero novuga ati umushikiranganje yari akwiye kongera gukurikirana neza karaba iri tegeko yafashe yuko ririko rirubahiriza, niho byogira akamaro. Ubundi kuvuga ngo baje guhohotera abigeme byo si niho bivuga, uko ahubwo baje kugira ngo bacishe bugufi bongere kugarukana indero akanovera k'indero mu bigeme ndetse no mu bahungu. Yego mu minsi yahera urabona umukobwa iyo abyaye we wacaja muhira muga umuhungu yamuteye iyo nda akabandanya yiga. Turafise uburorero bwinshi bw'abakobwa bashiki bacu batewe inda n'abanyeshuri, abakobwa bakaja muhira hanyuma abahungu bakabandanya biga. Kandi kibabaje nuko uwo muhungu naho yabandanije yiga nayarangiza ntazogaruka kuraba wa mukobwa yabyaye azoca yirabira ubundi. Ariko none hiri tegeko rije kugira ante bose kubafata mu rugero rumwe, umukobwa atahe muhira n'umuhungu atahe muhira. Hanyuma nk'uko mubivuze ati ingaruka zigaruka kuri wa mwana, ingaruka yego nizo ziragaruka kuri wa mwana zikagaruka no kuri wa mukobwa, ariko vrema icyari gikwiye ababyeyi ntibari bakwiye gupinga iryo tegeko, ahubwo bari bakwiye kumva ko umushikiranganje aje kubakongera kubararika kubakabura kongera gukurikirana indero y'abana babo, nibyo mbona byo babyiza kurusha. Yego murakoze cyane
kugira urakoze cyiza. None mbere yuko ugenda reka mbanze nkibariza akabazo, uravuga rumwe n'umushikiranganje ushyikiye iyi ngingo yafashe, ariko nkuko twari tumaze kubibona n'umutumirwa wacu avuga ko ingaruka ahanini zirimo kuba kubana cyangwa se abakobwa abigeme basanzwe bava mu miryango ikennye, tuvuge ari mushiki wawe cyangwa se uri umubyeyi akaba ari umwana wawe wirukanywe, urabona izo ngaruka zitari ku buzima bwo ku buzima bwe bwose n'ubw'umwana azabyara.
Bo ingaruka ego ziri kuri uwo mukobwa ari mushiki wanje cyangwa ari umwana azobyara. Mugabo ntibije kutwereka yuko umushikiranganje atatu babaye cyane abategetsi b'igihugu ko batatu babaye, ahubwo bije kutwereka ko twasinziriye hageze aho twokwikangura kugira ngo noneho twegera aba bana bacu cyangwa bashiki bacu tubigishe. Erega byose birava ku mitwe y'ababyeyi, twe tutagize icyo dukora kuri abo bashiki bacu cyangwa ku bana bacu hakiri kare. Tubabwire ko kizira, noneho tubereke ko niyasamara bakamutera inda ku ishuri atazosubirayo. Ka kazoza yari kararondera ku ishuri kazoba gahagaze atazoheza ngo agire ende akaronke. Ego nibyo ibyo muvuze n'ibyo mutumire yavuze ati ku ruhande rw'abakene nibo usanga biriko biragirante biriko birabagaruka ko ariko mu gihe nawe uzi kuri mukene, mu gihe uzi yuko iryo shuri ntibariguhagarikamo atakindi kintu uzokwerekeza kwigisha, ni byiza rero kuregera abana bacu cyangwa nyabakobwa bagerageza kubwirane kwirinda. Nibyo mbona byogira umumaro mugacu tutataye amakosa kuri leta ngo ibyo yafashe umushikiranganji ingingo yafashe ngo ije guhohotera abana n'abandi. Itegeko ririho kugira ngo turyubahirize kandi rihane bose, ubu mukene ubu mutunzi riduhane cyo kimwe. Ariko rero igihe wumva yuko utafise cyuhungira ni siza ko wiyubara. Kandi n'abakobwa nabo ntibibagire yuko bahigwa cyane biyubare biyubare. Nimba ufise umukobwa wamumubwira yuko kizira kwisamara kuko nta kindi kubisanzwe umuhungu cyangwa umugabo nta kindi kintu yiruka inyuma y'umukobwa muhigaho atari kumusambanya. Iyo amaze kumusambanya n'ibintu ziba nyinshi n'ahato twarinda birashika ugasanga aranduye indwara zandurira mu mibonano na mpuzabitsina cyangwa agatwara n'iyo nda. Muri icyo gihe amubwira ngo aramukunda. Kenshi ingorane dukunda kubwira abahungu bamwe bamwe n'abagabo bamwe bamwe, tubwira abakobwa ngo ndagukunda. Aramukunda muri uwo mwanya ariko aramuhigako icyamuhigako. Mugani yamara kuca muri za ngorane rwa rukundo ruzoba rurangiriye ngaho. Rero ikintu runosa ababyeyi bagenzi bacu canke abahungu canke abakobwa, twerekane urukundo by'ukuri dukundane. Umukobwa ni wamwiruka kumurondera ko kumusambanya umenye yuko atakazoza uri kuramuronderera, n'umukobwa niyabona umuhungu ariko aramwiruka ko ntavize ivyo ariko aramuha canke kajya karimi gasoza ariko aramubwira amenye yuko niyasamara niyisamara ko akamutera inda. Ya vizio yiwe yo kurondera akazoza kiwe akumuryango wiwe birababaje. Uri umubyeyi wigishije umwana kugeza hagera nko mu w'icumi na rimwe gutyo ahagiye kurangiza ugasanga atwaye inda. Wari uzi yuko ugiye kuruhuka bya bintu wakosoma noneho agiye kugirane kugira icyo agufashije nawe ukaca usanga umukobwa wamutera inda mu w'icumi aciye ataha. Urumva yuko ari ibintu bibabaje. Rero icyo twokora ababyeyi duhagurukire indero y'abana bacu twame tubibutsa iminsi yose ko kizira kugirane gusamara niyabijyamo naho nta kundi amenye yuko atandukanye na kazoza keza mu buzima bwiwe. Ubundi ntiduta amakosa ku mushikiranganji kandi ntiduta amakosa kuri leta, ahubwo ingingo ije kugira ngo itwibutse kwitaho indero y'abana bacu. Murakoze.
Urakoze cyane Ciza. David, mbere yuko nakira undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika nagira ngo ubanze ugire icyo uvuga ku byo Ciza avuze.
Jewe ndamumvirije yavuze ati ndagomba gusaba abavyeyi ntibashavure. Nanezerewe wavuze ati nagomba gusaba abavyeyi ntibashavure. Rero nubwo mumenyeshamakuru utagiye urabaza umwe uti mbega uracara umusorori inkumi cyangwa umubyeyi, numvise umenga Ciza yavuze nk'uko umenga atarashika mu rwego rw'abavyeyi kuko yari kuvuga ati ntidushavure. Ariko rero ikintu nagomba namwibutsa ni kimwe, sinzi umuntu yaba aravuga ngo umucanwa uzimwa n'uyundi. Rero ikosa ntirikosozwa irindi. Iyo ikibi kihari mubyumve neza, nta muntu n'umwe ariko aracika abakobwa babyara, nta n'umwe atabirwanya, nta n'umwe atavyanka, bitera ingorane nyinshi mu gihugu, bitera amarushwa mu babyeyi, ababyeyi barababara. Mugabo kuza kubabuza kwiga naho mu nyuma bitera umubabaro gusumba, bizana amarushwa asumba amwe ya mbere. Urumva kubyara umukobwa byariye muhira ntibaruswa, umukobwa byariye muhira ntibavuga ngo kira mama, umukobwa byariye muhira ntibavuga ngo simba imanga, barahora. Umviriza rero mu nyuma rero baciye baza kuvuga bati iruhande y'ibyo ntuzotera imbere, ntuzoba nk'abandi, ntuzoshika kuco wifuza n'ubwo wabishaka. Rero icyo ni cya mbere. Hanyuma abarundi baravuga baracumugani ngo nta mukobwa atwenga intama iriko irabyara, baba bagomba gucira gace abantu bose bati nyabuna nuwabutwenga naka ngo niwo byamushikiye kuko ibyamushikiye ubuce bigushikira nawe iki niko ndavuga ni kibazo gisa ababyeyi benshi benshi cyo mwishamwe nkoramwo na mabona baje kunyitura abakobwa benshi n'abanyeshuri bambwire bati twaravyaye ngaca nibaza nimba abo bantu bose bazoca baja muhira hanyuma numvise ariko aravuga namumvisemo cyane ibintu two kwita passion ibintu by'ibishobisho ariko ingingo ntibamwe ibishobisho ingingo ibizito cyo twita valeur ajoutée mbega ije kongereza iki mu byari bihari mbega hari kizohinduka kinini nimba atakizohinduka ntakamara guheza ngo uyifate hanyuma avuze ngo iyo ngingo niyo yotuma bareka kubyara reka ndaguha akarorero muri kahise mu Burundi umukobwa abyaye bamuta mu gisuba manyenzi bamwica abona ni ukuvuga bakamuta mu manga abona hanyuma se wiwe baca bagenda bakamunyaga ibyo atunze byose babyita ngo kunyaga urukoma amazi inka kandi bakazoca bamucira n'icyanzo cy'inyuma mu gihe bibayuka ariko ibyo byose ntibyabujije ko hari abakobwa babyara urumva ko cyari igihano cy'urupfu rero bisigura ko ingingo iza gutuma umuntu agira ingorane gusumba ntakiza gufasha njyewe ndibaza ko ingingo mwene iyi yegereye abajejwe ubutungane cyane cyane barya bazi iby'amategeko akegerana bajya bajejwe agateka kazina muntu ndiko ndavuga cyiza akegera bajya bajejwe agateka kazina muntu mbega ibintu bipanze gute iyo turiko turasoma mu ibyinizwa shingiro turavuga ngo tous les enfants naissent libres et égaux ngo abantu bose bavuka bangana imbere y'amategeko ni ukuvuga umuhungu n'umukobwa bavuka bangana imbere y'amategeko nta mukobwa akwiye kuzira ko hari byamushikiye nk'umukobwa hanyuma ntatera imbere cyo kimwe n'abandi kuko urabye batwarinda abana babi b'abahungu bigana babatwazinda nyubake mbega none abo bandi benshi kumbure uwafashe iyo ngingo adavize kububasha bobo bazobiheba gute bitumwe n'iki ko bobo atashobora kubashikira nicyo gituma navuze ni iki ni ikibazo kirengeye cyane ubushikiranganji bumwe ubushikiranganji bw'indero iki ni ikibazo cyoterwa umuti na leta leta kandi bavuga baba barimwo bose kandi leta n'ibise strategi ikoresha aba bose twese iradukoresha nawe wari wese iramukoresha kugira ngo haboneke inyishu irama ariko singerekeranya ko nk'izi ari ngingo umushikiranganji ashobora kuba yarahaye abahanuzi ati nyabona agenda mu ibi bingene byogenda hanyuma umuhanuzi umwe wese arazana expertise yiwe uko abyumva hanyuma bigaheza agaca abisinya ntibibuze nabo nyene washaka abo bitera amakenga bakavuga ati mbega none ibi byagiye mu ngiro gute murarabana mu maso byo munsi bisohoka nagombaga kumenyesha ko je nari mu nama isanzwe ihuza abo mu bushikiranganji bw'indero ndabivuze nabonye barabana mu maso nk'uko umenyenga bibaze ko bitoba kuko iyo ngingo kumbure itari bwamenyekane cyane rwose
ariko ciza we uko yabivugaga nubwo ngira ngo tudukomeze ibyo aribyo byose we aravuga ko umushikiranganji asa nk'ashaka gukebura ababyeyi ngo bisubireho mu byerekeranye no kwita ku ndero y'abana babo abakobwa nabo cyangwa se abahungu bakaba bakumva ingaruka uburemere bw'iki kibazo bakumva ko bagomba gukora ibishoboka byose bakirinda izo nda zitifujwe
nukuri umushikiranganji twese ni tudeha nta numwe atuvuga yuko ayitaho indero y'abana kandi abakurikirana kandi kenshi arafata inkingo tubona yuko zari zikwiye gufatwa ariko rero harya uwukora cyane nawura akamusoba kuko udakora ntagira ibimusoba harya kenshi na kenshi akantu kagusoba kuko uwumvise byinshi uri kurakora ni muri ibyo byinshi rero haje mwaka kantu katameze neza kumbure bivuye kudasoma amategeko kumwe kwaba n'abandi ariko rero iruhande y'ibyo kuvuga ati ariko arakebura abana akebura n'ababyeyi ni byiza kubakebura kandi rega ariko rero mu kubakebura cyane cyane gukebura abantu ntibija ku bihano si bihano ikebura abantu kuko umuntu yoca yibaza ati mbega ni iki gituma sida yonyine ubwayo yitangira ibihano itanga inkurikizi zigaragara ariko bikaba bikibandanya ku isi yose nk'uko tubibona ibibazo turiko turagira bw'abana babyara umuntu yabayumvira ati abantu b'abarundi kazi niwa niwashigira indero niwa ningorane ningorane iri ku isi yose ningorane iri mu karere kacu ningorane iri muri Suregio ningorane iri muri East African urumva ni kibazo gikwiye guhagurutsa umumwe wese ku ruhande rwiwe ku rwego rwiwe ahagera si kibazo gikwiye guca mu ngingo ni kibazo bwa mbere akwiye kuba une forte sensibilisation no kuvuga guhimiriza by'umwihariko ababyeyi bamenye igikorwa bafise icyo ari cyo bamenye ikiganiro hagati y'umwana n'umubyeyi ibyo ari byo ariko uribaza ko abarundi usanga twibereye mu kabari tugataha saa yine z'ijoro saa tatu z'ijoro ariko uribaza yuko kenshi na kenshi hari n'abagabo bahora bamenye yuko umwana wiwe yibungenze ari uko bari kubamusaba impuzu z'umwana hariho abakenyezi ahora amenya ko umwana wiwe yibungenze ari uko abonye ku ishuri bamwirukanye atigeze abimenya inda ari y'amezi atandatu icyo ni kimwe mu bigaragaza yuko ababyeyi badafite umwanya munini wo kwicarana n'abana aho rero uri kuraja muri ibyo niho uri kurakeburuta inyabuna ibyo muri ko murakora musa n'abadenishenye musa n'abatanze imihoho ku kazi mujejwe kukurera ugatuza no mu mashuri mbega ninde uyu munsi ari umubyeyi ninde uyu munsi ari umuyobozi ninde uyu munsi ari umwigisha urabona twarakiye mu ntambara imyaka myinshi mumenyesha makuru kuva mu 1993 gushika ubu ni imyaka hafi 25 ni kuvuga ko abavutse icyo gihe bamaze kwitwa ababyeyi abari bafite imyaka 10 imyaka 5 bari mu nzego zitandukanye umuntu rero yaca yibaza mbega by'ukuri twebwe situation twaciyemo situation politique ibihe twaciyemo bibi tukubona ibintu bibi tukubona abantu bafata abandi ku nguvu tukubona abantu bicwa ku nguvu urabona umenyeshamakuru tugeze aho nagomba kumenyesha ko hari abagabo bonyine bamwe bafata abana babo ku nguvu ibyo ni ibintu bihari ubwiye mu bajejwe ubuvuzi biragaragara ni nacyo gituma si igihe cyo gufata cyane cyane ingingo dufatira revictime abana bamwe twize revictime kandi irya ngingo ivuga ko ejo ni revictime ni ingingo ikwiye gufatirwa hejuru ubwa mbere agahinduka mu babyeyi ababyeyi twebwe nyine tugahindura ingendo tukamenya icyo twitwa n'icyo tujejwe aho duhera n'aho tugeze kuko urabye abana bageze kure cyane rwose natwe dukwega amaguru inyuma yabo ni ukuvuga ko ibyo bariko barabona mu matelefone ntabyo tubona ibyo bariko barabona muri bimwe bya porono n'ibindi bimeze birirwaho ntabyo ubona
kandi ayo matelefone ni ababyeyi bayabagurira ahanini
ugiye ku itelefone y'umwana ukaraba utije ngoma ndabe aherukira kuri rinye kuri WhatsApp urashobora gusanga saa cyenda z'ijoro yari kuri rinye uca wibaza rero mbega by'ukuri umurundikazi w'uno munsi umurundi w'uno munsi atagikozwe atanyigisho zindi zibaye by'ukuri turiko turakurikirana abana bacu ku buryo twaba tubagiriza amakosa bonyine nk'uko umenga twebwe nta ruhara duvize turagororotse munyumve neza sindabashigikiye namba ariko nta kibi cy'ishuri kindi
birumvikana ubwo ababyeyi ni ukureba nyine uburyo nabo bakwikubita agashyi reka twakire na Nshimirimana uranyumva wiyi
yego ndakumva
yee urahagana hehe wakoze kwihangana
ndi mu gisagara cya Bujumbura nagomba gushikiriza nagomba nagiye kubanza kunegura iyo ngingo yo ku bafatiye abana babibyemi batwara amada hanyuma bivuga yuko hari abantu benshi bumva usanga bafata ibintu byinshi babafatiye ibyo urumva ntazo barabugira iby'ubushashuzi barashobora gufata ibinini umaze gufata ibinini rero ugasanga amaze kugera mu rugo urumva kibimugora hanyuma kandi tuba tunaguma kubaza David n'inganza nama ndamukurikirana kenshi baharanira ikibazo cy'agati k'abana ubwo hari umugwi w'umuyindi w'abantu benshi basa nk'uko bibagira kandi birengagiza kandi babibona ni umugwi nawe w'abakozi bo mu mazu abakozi bo mu mazu urabona n'abantu bahura n'ibibazo bigoye bikaze ngaha mu gihugu cyacu cy'Uburundi twebwe rero twarahidushyira hamwe na bimwe muri bimwe ya badabire n'inganda hamwe hagati y'abana iyo dufasha kuyita ikibazo turabura na bimwe igihe dufata mu mugongo imigambi tuba turiko turagira ibyo tuzi ko tawudi bafite nubwo bakadushyikanira imbere iki kibazo cy'abakozi bo mu mazu urabona nk'ubushakashatsi twishyiramo twagize ubushakashatsi
yuko dusanga ubana benshi bahiba amashuri batwaye inda yuko abazi babo bayirukana bagacabaza gukora mungu baje gukora mungu naho iyo kicwa kibazo bitandukanye ugasanga ariko barabyara abana benshi batagira base baguye bajya niyo bapfa iyo siko kugira amashyirahamwe twabariye kugira badufashe kugira dushobore kuba nk'igisho haba mu kazi haba hehe baturabirarirari kandi udavuge nk'inda nzi narabizi hanyuma muri iki gihe turimo turakora ubushakashatsi ku bijyanye n'abantu bakoresha abana batarakize imyaka yo gukura aho turikora nk'udushyirahamwe na rimwe dufata mugongo azogenda batubunani sinadebe bahuri kimuro barabizi kubera rero tugasaba yuko icya mbere urumva si ugufata ingingo dusaba leta nabo bafashe ingingo gikuru si ugufata ingingo gikuru ni ukugwiza inyigisho ukora abantu benshi nk'iki gihugu bakora ibintu kukutamenya benshi urumva ntibabazi icyo oye nubwo hagize umuntu abasigure ati iki kintu gikoze ni kibi benshi urumva abona zivana mwatinze kwigwa arafata ingingo ubwo rero badazi nyazo bagerageze baze bashyigikira amashyirahamwe yose ntibaze urumva bavugira abana bamwe abandi nawe umeye ngo ntacyo abanezwe icyo kibazo cyose zo mu nzu nashaka kuko imusaba kimuraze ishinga azonyegere tugikora n'urumva ni kandi birukiye mw'abana benshi ngo ntasindikana n'urumva bavugira n'umunsi n'ubu murakoze imana ibahezage
urakoze cyane nshimira imana ubwo nukwegerana nyine mugaharanira agateka k'abana cyangwa se kurwaruka David
sabwe
mbere ko dukomeza nagira ngo ubanze ugire icyo uvuga ku byo nshimira imana avuze
nshimira imana arakoze cyane avuze ikintu gihambaye avuze ku kibazo cy'abajya babigeme bakora mu nzu ino tukunda kwita bayaya n'abarezi b'abana yangingo n'ibyo iyo uterije nawe kuko barya abana benshi uri kurababaza icyatumye bava ku ishuri harimo byinshi bitandukanye benshi usanga igihe babyara ababyeyi bataciye bagira ingoga zo kubasubiza ku ishuri ngo bagire aho gatima bagira ati na kare wariburiye nta kundi ugatusanga ahisemo kuja kunigana n'ubuzima aje gukora akazi ataragera noneho kumbure asongera isibe murindi ugatusanga rero ubuzima bugiye kumunaniza gusumba ariko rero ndamushimira ku cyumviro yagize ati twebwe tugomba kubafasha kuko nabo n'abana mu bandi nabigeme bateza gushigikirwa hanyuma nagomba ndamumenyesha yuko cyane cyane mu by'ukurondera ari uko amategeko agenga akazi mu bihugu bitari bike hamwe n'igihugu cyacu bakwiye kuyahindura kugira ngo abantu bakora ubuzimwe n'uburyo bwo mu nzu bwo mu rupangu bamwe bita abanyarupangu nabo bagira amategeko abagenga kuko aca bakingira agakingira n'abene gukoregwa nagomba ndakumenyeshe ko abakubera amategeko atabakingira ari abo barabakora amakosa ahambaye ugasanga barishe abana barera kari akantu gatoyi kuko agira ati databuja cyangwa mabuja nawe nzomwitwarira nta mategeko mbona ashoboye rero ugize neza kandi ndamutumiriye azoze twicarane tuvugane by'ukuri ndumva ko ari umuntu yiyumvira neza dushobora gushyira ingufu hamwe nk'uko mwabivuze tugateza imbere umwana tugateza imbere umwigeme
reka duhe ijambo Theodore mbere yuko dusoza ndabona amasaha agenda Theodore
yego ndabumva cyane nabanze mbashimire ko mikaze mu kiganiro cyanyu mutume banaye namushuhuje yavuze byinshi ndaza nange nsoza nagira mubaze ese hari ahantu yavuze ngo umukobwa uzatwara inda ntago azakomeza amashuri ese wa musore uzamutera yanda atari ku ishuri nawe hari ahantu bimuteganyirije bizaba bihari ikindi kintu navuga wa mukobwa ashobora kuba avuga ati wenda nzatwara inda ariko mu gihe ndi ku ishuri mu gihe inda itaragereye cyo kumbuza kuba najya ku ishuri nzabyihangana kuko tujya tubona benshi babyaba bari ku ishuri no mu bizamini ariko amasomo ye agakomeza ese ntabwo azagira ipfunwe zo kuvuga ati umwana nzabyara ishuri ntabwo mfite akaba yavamo kuba yayikuramo dusobanure nange mbona hazabaho ikosikanse kuba umubare w'abakuramo inda wakwiyongera kubera ko azaba avuga uti n'ubundi hari ubwo igasimba ishoboye ariko bwa bushobozi bwo kuba nafata umwana nabwo ntabwo
bushobozi urakoze cyane reka ni amasegonda makeya
ikintu namubaza cya nyuma ese nk'umurezi cyangwa se abarimu bo batera inda abanyeshuri bo we icyo gihano kizamugeraho gute murakoze cyane
urakoze amasogonda nk'icumi gusa David ni ugusoza
Ego, abigisha batenda abana ibihano birategekanijwe kandi ibihano bihanitse cyane gose mu bitabo mana byaha by'amategeko y'u Burundi. Ibyo birahari. Hanyuma umuhunga muteye inda bavuze yuko yategeko riravuga yuko nawe azoca atabandanya amashuri azoca aja mu by'imyuga. Ariko rero nababwiye nyanse nta n'umwe arekuriye kuvuga ati ntibateye inda uwundi n'ubutungane. Ibyo nabyo bifata umwanya.
Urakoze cyane, katuzakomeze iki kiganiro. Mwakoze mwese kudutega amatwi. Fine utku na Inosa Kimenye ku buhanga bw'ibyuma, Eugenia Mukankusi kuri mikoro. Mugire ibihe byiza.
Urakoze Eugenie mu kiganiro muri sanga uhejeje kudushika.